dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
turabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo uyu munsi kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi mu Burundi hari amajwi menshi amazi iminsi azamuka ku kibazo cyerekeye icyemezo cya guverinoma cyo gusaba intererano no musanzu wo kuzakoresha mu matora yo mu mwaka wa 2020 iki ni ikibazo mugenzi wacu Edi Rwema yagarutseho mu kiganiro muri isanga uyu munsi nabwo ndamuha ijambo we n'umutumire we ndetse n'abakunzi baradijwe rya Amerika batelefonye bakabaza ibibazo bagatanga ibitekerezo n'ibyiyumviro Edi Rwema mikoro ni yawe
abadepite mu nteko ishinga amategeko yo mu Burundi bahuriye mu ihuriro mizero y'abarundi ntibashyigikiye icyemezo cya guverinoma y'u Burundi cyo gukata ku mushahara intwererano y'amatora yo mu mwaka w'2020 ibyo bikubiye mu rwandiko abagize iryo huriro bandikiye umukuru w'inama nshinga amateka mu ntangiriro z'uku kwezi kwa mbere umwaka w'2018 aho badepite bavuga ko iyo ntwererano iciye ukubiri nibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi mu ngingo yaryo ya 70 kwezi kwa 12 nibwo Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi yatangaje ko ishyizeho iteka cyangwa se itegeko nshikiranganje riteganya uko iyo ntwererano izatangwa mu byiciro bitandukanye icyo gihe byatangajwe na Ministri Pascal Barandagiye muri studio yacu kuri telefoni turi kumwe na Pierre Celestin Ndikumana akaba ari mu nama nshinga amateka ayobora itsinda ry'abadepite bo mu mizero y'abarundi mu nteko ishinga amategeko akaba numwe mu bakize umukono kuri urwo rwandiko bwana Ndikumana ikaze cyane mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
tunyuriremo muri make uru rwandiko mwandikiye umukuru w'inama nshinga amateka niki mu musaba
icyambere twanditse twerekana yuko ibijyanye n'intererano ubwa mbere itegeko rishiraho ingene iyo ntererano itangwa ryahonyanze amategeko na cyane cyane ibwirizwa shingiro kuko bitiranije amatora n'ikiza mu ngingo ya 70 baravuga yuko abantu bashobora gusabwa amafaranga canke gufatana mu ndizo bita solidarite ari navyo bivamo nuko gutanga amafaranga mu gihe habaye ikiza ibyo bita calamité naturelle rero kuyitiranya amatora na calamité naturelle turabona ko byukuri atari byo kuko amatora ni ikintu kizwi gitegurwa kiba ku mwanya uzwi ku buryo rero atawo kikwikika mu kiza ngo avuge ko iyo ngingo ariyo yakurikije mu gushiraho uko kwaka amafaranga abantu hanyuma turacyari mu by'amategeko tugiye mu byo bwirizwa shingiro mu ngingo yaryo y'ijana 59 ku karongo ka 5 baravuga ko ibintu byose bijyanye n'amafaranga biteza guca mu nama nshinga amateka hanyuma rero iyo ordonance bakoze ntiyaciye mu nama nshinga amateka ntiyaciye mu nama nteguza amateka ni ibintu abashikiranganji babiri bumvikanye baca barashiraho barakora biranavugwa kandi no mu itegeko turaze mu bw'amategeko nyene hariho ibyo bita itegeko ryo kuwa 4 y'ukwezi kw'12 umwaka w'2008 birabana n'iby'ubutunzi bw'igihugu mu gace kajyo ka 3 naho nyene baravuga yuko ibintu byose bijyanye n'amafaranga biteza guca mu itegeko rijyanye n'amafaranga nyene urumva izo byose ntibyabaye aho rero tukagira duti twari ko tuributsa yuko iyo ordonance canke iyo bwirizwa yuko ayo mafaranga yotangwa bitakurikije amategeko hama ikindi tuvugamwo nuko amatora mu bisanzwe ari ikintu gitegurwa neza ariko tukabona hano ari ibintu byo gucacisha bidateguye kuko ntushobora kurondera amafaranga utazi igitigiri uri kurarondera bari gutangura kumbure bakavuga bati dukeneye amafaranga ngara gutya ku matora ubwo rero tuzorondera yangana gutya tuzoyarondera gutya mugabe ibyo byose ntibiboneka mu gihe rero bimeze gutyo tugaca turaba n'ingene ikigira gatatu ni kijanye n'ingene abanyagihugu barushe hari ubukene hari ibiciro byaraduze kandi ibiciro byaduze bivuye ku ngingo zimwe zimwe za leta kuko turi mu byo bita budget d'austérité ibyo bita hano mu Kirundi gutubikwa vubi umva nk'amatara yaraduze amazi araduga ibitoro biraduga ibiciro byose bico biraduga ubukene rero burugariza abantu kubakamenya ni mafaranga ubu biragoye na cyane cyane yuko cyoba ari kintu twise double imposition ukuvuga gutanga amafaranga kabiri kuko muri bije y'igihugu ijamwo amafaranga abantu baba bagiye baratanga mu matagisi mu makori n'ibindi hanyuma rero urumva barinze bagerageza bagatanga ayo matagisi bagatanga ayo makori n'ubuzima buzimbye urumva rero harimo kuremereza abantu uko kuremereza abantu rero guca gufatira tubivuga gutyo kuko muri bije y'igihugu haheze imyaka ibiri muri bije y'igihugu no kuvuga amafaranga igihugu gikoresha haheze imyaka ibiri ayo mafaranga yo guterera amatora barashyizeho umurongo acako ni ukuvuga rero ayo mafaranga yegeranywa miliyari zirenga zitandatu ku mwaka uyu mwaka ho baraziguje kabiri zirenga 12 ni ukuvuga bazobandanya no muri 2019 babandanye no mu 2020 mu ntango z'umwaka ayo mafaranga bayashirako
bwarandikumana hari ikibazo mwamufite ku gitekerezo ubwacyo cy'uko abanyagihugu basabwa gutwerera leta
Oya aho ntangorane mu bisanzwe natwebwe tubatahura kandi turemera yuko igihugu coshobora kwitunganiriza amatoro bwacu atamuntu cambambiye atamuntu gisabye ho hanze ibyo ni byiza kandi kubara gateka ku gihugu ariko ico twanka nuko ibyo bintu bikogwa bikajamwo gushiramwe inguvu bikajamwo kurenga amategeko iyo bica mu nzira byateza gucamwo ibirenga amategeko ntibyonyanga ibwirizo shingiro byari byiza koko kandi nta utari kubishigikira guterera ni byiza guterera igihugu mu bihe bikomeye ariko bareke kwitiranya ibintu kuko amatora si kiza kandi bisubiye uraraba niyo uri kuraterereza abantu nabo amikoro bafise n'ico babakoze na cyane cyane kwa ayo mafaranga yategekanije urumva no kuyarondera kabiri icyumviro ntabwo cyari kibi ariko ingene biriko birakogwa ni hari bibi kuko usanga harimo akantu kameze nk'igitugu naho numvise mu by'umushikiranganje yavuze ko atabintu by'igitugu birimo mugabo umuntu yoshobora kubyerekana ko igitugu kirimo
uri umudepite mu nama nshinga amateka y'u Burundi akenshi inteko ishinga amategeko niyo ishyiraho amategeko iri tegeko ry'ubushikiranganje ritandukanye he n'ayandi mategeko ubundi mwebwe nk'abadepite mushyiraho mu bijyanye no gushyira mu bikorwa ibyemezo bya leta
bo hari ubwoko bwinshi bw'amategeko hari itegeko rishobora gushingwa n'abashikiranganje ari ibi bita ordonance hakaba rero n'amategeko ibyo bita lewa biteza guca mu nama nshinga amateka hariho kandi n'amategeko ashobora gusohorwa n'umukuru w'igihugu ibyo bita decret ariko bigenda birutarutana ariko kuri iki kijanye no guterera amatora kuri iki kijanye n'amafaranga ateza kuva mu banyagihugu ashigwa mu kigega runaka cyangwa ashigwa kuri konti runaka ibyo rero nibyo nababwiye yuko bitegereza guca mu nama nshinga amateka nk'uko amategeko y'igihugu abivuga
hari
ishingiro nababwiye ku gace kajyo ka gatanu ku ngingo ya 159 baravuga ati ibintu byose bijyanye n'ubutunzi babivuga mu gifaransa sont du domaine de la loi et relève de la compétence du parlement urumva aho rero niho habaye ikibazo iryo tegeko rero ryakorewe hatariho ryateza guca mu nama nshinga amateka ntiryari gukorerwa mu bushikiranganje
hanyuma se guverinoma ivuze ngo cyangwa se igasaba inteko ishinga amategeko kwiga kuri iryo tegeko ikarishyira mu bikorwa icyo gihe nta kibazo mwabigiraho
aho byobaye bikurikije amategeko mugabo icyo no kumenyesha nuko ryamaze kuja mu ngiro ntibigishobora guca hiyo byararangiye byaragiye mu ngiro riko rirakurikizwa kandi uko riko rirakurikizwa usanga harimo kimwe navuga cyo gukoresha inguvu kuko mu bisanzwe iyo uvuga uti ni intererano bidasaba ko abantu bakoreshwa bayakwa ku nguvu ntushyiraho ibyo bita bareme ni ukuvuga uti abagera ku mushahara ungana gutya bazotanga ya utagira umushahara azotanga ya umunyeshuri azotanga ya aho ntibi kibaye intererano aho riba ryamaze kuba itegeko kandi biba byamaze kugira icyo nokwita karakteri obligatoire ni ukuvuga ko biba byamaze gusabwa ku nguvu hanyuma sinzi ko mwakurikiranye neza baravuga muri rya tegeko nyine ry'abashikiranganji baravuga bati ku bijyanye n'amashyirahamwe yoyo ateza gutanga icyo ashatse mugabo bagaca bongera bako bati bazoheza batwara impapuro bijya bita bordereau de versement mu bushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu urumva umuntu avuye guterera ubuze ko aterera uko ashaka woheza ukamusaba ko agarukana impapuro mu bushikiranganji gute kandi ubwo bushikiranganje ari bwo bwemerera ayo mashyirahamwe ko akora ari nabwo buyahagarika ko akora urumva ko harimo akantu k'inguvu naho kadasohoka neza ngo kaboneke
ni iki mwavuga ku bavuga ko uyu mugambi wanyu ugamije kugumura abaturage bakanga gutanga iyo ntererano leta ikeneye cyane kugira ngo itegure amatora yo mu 2020
twebwe ntituzigira tugumura abantu ahubwo baratuvugira ibyo tutavuze bakadusomera ibyo tutanditse twebwe twashatse kwerekana kw'ibintu bitari ko bigenda neza bitari ko bigenda mu muco kuko ari no hantu twerekana neza dukurikije dufatiye kukunta amategeko yubatse hano mu gihugu cacu n'ibintu byose bijanye n'amafaranga bica kuri konti imwe bita konti di trésor ariko aya mafaranga nayo yagiriwe yindi konti idasa niyo konti di trésor yateza gucako ibyo byose biteye amakenga kandi urabona no kurondera amafaranga utazi igitigiri nabyo biteye amakenga mu kinyarwanda muvuga ngo umubare urumva uri kurondera amafaranga utazi umubare wayo uheze ukamenya ngo urondera ngahe uyarondera gute twebwe rero ntabwo kugumura abantu kurimwo twebwe icyo dukora nk'abaserukira abanyagihugu turavuga tugasaba tukerekana ibitameze neza kuko tuba turi nk'abavugizi b'abanyagihugu turabona ubukene barimwo turabona ingorane barimwo tugasaba rero ko abantu batofatwa ku gakanu batofatwa ku nguvu kugira ngo batange ayo mafaranga ibyo turi ko turabona rero bigaragara nk'aho menga harimo ibintu byo gufata abantu ku nguvu kubaze nko mu ma serivisi amwamwe ya leta baravuga bati dutanze itariki yo kugera itariki iyi mwese muzowe mwazanye ayo mafaranga aho nyine umuntu aribaza igituma biri ko birihuta cyane naho muvuga ngo ni iby'amatora yo mu 2020 umuntu yohagira amakenga kuko nk'abantu batwara ama serivisi ya leta bariko baratanga yuko aheshi bariko baratanga ko abantu batorenza mu ndwi iza mu ndwi ikurikira bagiye batanga amasango yuko abantu babahejeje none ibyo bintu byihuta gutyo ayibyo mu mwaka wa 2020 umva bidateye amakenga.
Pierre Celeste Ndikumana uyobora itsinda ry'abadepite bo mu mizero y'abarundi mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi guma kuri telefoni mu kanya turakira abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika naho bagire icyo bakubaza imwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Kuri telefoni turi kumwe na Cassier Wilwenes.
Iriwe cyane.
Uri hehe?
Ndi Burundi muri ntara ya Rumonge.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo ni interano agomba gushikiriza. Uraraba uyu mugambi wa leta yo guterera amatora uhasanga urimo igipfungo kidasanzwe kuko urabye ko basaba buri rugo rwose rugatanga iroti 2022 bagatanga mu kingo shambe n'ikingo kigira kabiri ariko bakibagira ko usanga ngaha mu Burundi hariho imiryango imwe imwe usanga no kufungura byo bafunga batagironka ushumutse rongo atanga intihano kandi yashoye agatoke cyangwa ashoye utujumbo ku isoko atanga tagisi ya buri munsi ucusanga ari ikibazo kidasanzwe cyane kandi ugasanga muri nyamihana harimo umukozi wa leta babishaka ariko bakagira bati ubu umukozi wa leta uzotanga wongere mu muhana wongere bashe kugo ku rugo batoza k'amafaranga ariho nagira nti leta yari ikwiye kuraba neza ukuntu ubuzima abanyagihugu babayemo kihweza neza kugira ngo ahubwo bagarukane kugira ngo bagane imigendanire n'ibindi bihugu kugira ngo abanyagihugu bukene turimwo uhere uko ndabona ko amatana hazabaye azobaje adusiga mu bukene azoyo ngeza dusanga mu bukene. Murakoze.
Urakoze cyane Cassier. Reka dufate na Aimable Wilweneza.
Wilweneza
uri hehe?
Jendi Bujumbura mukajaga kuri antene ya Mukinyinya ni ndamwe saka cha Bujumbura.
Ikibazo cyawe uri hehe?
Ndi ngaha i Burundi mu Rumonge nagira mbaze nti none ko karamatora yahora aba kandi batamanze kwa kamahera abanyagihugu ubu hoho byagende gute kugira ngo bacubure kumanza kuyaka.
Urakoze cyane ya Kizimana. Bwana Pierre Celestin Ndikumana Cassier yari intererano hanyuma wasubiza ibyo bibazo bya Aimable na Kizimana mu magambo make cyane.
Murakoze cyane. Ubwa mbere mabara avuga ati amatora ni meza twese turabyemera amatora ni meza kuko adushikana kuguhindura gushiraho inzego arizihinduka arizidahinduka ariko bigenda kose adushikana kugushiraho inzego kandi ni byiza cyane ntawe reka kubishyigikira. Aravuze rero ati bobo bahembwa menshi titwebwe abato bato turayatanga ati kuki bobo badashaka kuyatanga twebwe natwe turayatanga uko abanyagihugu bato bato kuva kuri muto udashoye igitoki yatangi tagisi niko natwebwe tuyatanga kuko natwe turafise ibyo tugura turafise impo dutanga hariho rero ikori twebwe dutanga kumushahara abuza ati bahembwa menshi uko ukuhembwa menshi ni kutanga na menshi natwe turatangi ikori kumushahara turatangi ikori kandi byinshi hanyuma rero ico yotahura nuko nitwanze ko abashaka guterera amatora bayaterera abantu batwumve neza twanze yuko abantu bakandamizwa mu guterera ayo matora twanze yuko abantu bahendwa ngo nugushaka mugabo harimo ibindi bintu byo kubakandamiza kandi nabo bari mu bukene kandi basanzwe bari ko baraterera kumishahara yabo ku byo bashora gutanga amakori hirya no hino yabajije n'ikindi ati mbere none ko bariko barayanka baranka gutanga iyo nterera none basiguriye ko tutari ko turayanka kuyitanga mugabo twanka ko bibanza guhunyanga amategeko ati bazitoza mu 2020 tuzitoza cyane gose kuko nta kosa na rimwe turiko turakora nta gihugu twahemukiye kandi turiko turafasha igihugu nibi turiko turakora mu gutanga umuco birafasha igihugu nuko kumbure dufise umwanya muto nari kuba akaroro nk'ibintu no kwita n'akarenganyo kari mu mafaranga yagiye arashingwa rebareme baravuga nk'akaroro ko umuntu ahembwa amahera ashika ku miliyoni dufata akaroro gasanzwe azotanga 300,000 ku kwezi nuko ugiye kugwiza amezi 12 azotanga 360,000 ni sempre kalikire tunyarutse duce dufata rero iyindi bareme bavuga bati urenze umuliyoni azotanga umushahara wose dufate rero nk'umuntu nawe ahembwa nk'umuliyoni n'500,000 dufate murumva ko akona karoro gatoyi abarenze umuliyoni birumvikana naho yoba ahembwa umuliyoni n'ifaranga rimwe abarenze umuliyoni wewe akazoca atanga umuliyoni n'500,000 uwahembwa umuliyoni n'500,000 urumva hagati y'360,000 ku mwaka n'utanze umuliyoni n'500,000 yasumbya wa wundi ashikana ku miliyoni 500,000 gusa murumva ivyo byose n'ibintu bidaharuye neza bidatomoye kandi byo o nuko nababwiye ibintu by'amabareme ibi bintu byo kuvuga ati intera mugabo tutangaya ico ntikibaho mu bisanzwe mu guterereza bari kuvuga bati ni muterere mu gushaka ugushaka kwanyu ni kuvuga umuntu yari gushobora no gutanga yabashize nga cyangwa agatanga yari munsi cyangwa n'abari bishoboye bagatanga yarenga abayabategekanije urumva rero yuko birimo igipfungu kandi twebwe nk'abaserukira abanyagihugu tutoreka kuvuga
magambo make cyane n'icyo cya Kizimana
ego ndibuka ko menga yabajije ko kukitwe twoba tudashaka gutanga ayo mafaranga n'ibindi ariko nabasobanuriye ko twe twanka ingene biriko birakogwa ariko ntitwanka ko abantu bashobora guterera kugushaka kwaba ariko
hanyuma mwandikiye umukuru w'inama nshingamateka ku itariki ya 4 z'uku kwezi kwa mbere mu mugezaho izi mpungenge zanyu mwarasubijwe
oya ntiturasubizwa ntiturishugwa turacarindiriye
reka dufate n'abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika reka dufate na Muhammad wirwe neza ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye twebwe turatewe impungenge n'abantu batabona urujya n'uruza rwo mu gihugu bakishimikiza rimwe na rimwe kudatanga nk'ayo mafaranga leta iba yabasabye kuko barabona situation igihugu kirimo ni ukuvuga ko amakungu kera yaradufasha agatanga ifashanyo mu buzima butandukanye bw'igihugu mugabo nta bintu bikiza ariko barabwira umuntu rero ahembwa amahera nko muri leta ukumva niwe agagaza mu kuriha mu gutanga iyo fashanyo kugira duteze imbere igihugu twebwe tubifata nk'ubugararike
urakoze cyane bwana Ndikumana subiza icyo kibazo cya Muhammad
Muhammad arana uburenganzira bwiwe bwo kuvuga icyo yipfuza ati kumbure bwo bari ubugararike ariko nta bugararike burimo twasiguye neza ibyo ni ibintu biteza kugenda kandi igihugu cama kigengwa n'amategeko kikama kigengwa nuko abantu bakora ibintu mu muco bigaheza rero iyo bikorewe mu muco abantu bakabyizera bwo amaze kumva benshi abagiye barashikiza ibyumviro nk'uyu naho umuremyi yavuze ati turabona by'ukuri ko ari agahato karimwo none uko guterera harimo agahato bumva biri bumva kuba kucitwa guterera yashikirije ati igihugu hari abatabona igihugu situasi igihugu kirimwo tubu nta bintu bikiza kera bahora badufasha mbere naciye nibuka n'ikibazo cyumwe ntishura Kizimana yavuga ati mbega ko kera amatora yaba batadutereye ubuhoho byagenze gute reka ndabishurire hamwe ko mu mwomba barira ko ntari ndamwishuye neza inyishira tomoye gose aha ni kibazo novuga nko cishurwa n'ikindi kibazo umuntu yo kwibaza kuki none abo bahora badufasha baduhebye aho rero umuntu agaca yumvira akikubita gashi haba hari ibintu biba bigatitaza abana bandi bakavuga bati uyu muntu reka tubanze turabi yari kwaraja tubanze tumwihoze gatoyi ibyo rero nizo tuba dukwiye kwirinda tukikinga ibintu nk'ibyo bidukwegera mu ngorane kuko mu bisanzwe ibibazo by'amatora cyo kimwe nabiriya bibazo bijanye n'ubutungane bw'inyuma y'uruhagarara n'ibindi ni ibintu bavuga ko byateza gukogwa habaye icyo bita solidarite internationale ivyo rero kuba iyo solidarite itakihari tutagishobora gufashanya n'abandi tusigaye tumeze nk'izinga ni kibazo nibaza ko kitavuye kuri jewe cyane kitavuye kuri abo yita ngo nabagarariji ni cyavuye kuba ariko baratunganya iby'igihugu ibyo rero urumva byarinze bishika si twebwe ho kubyishura ahubwo twokwicaye hamwe hakaba kuganira tukarabyere dusohoka muri ibyo bintu hanyuma igihugu kigahaza kigafata umurongo kigasubira mu bindi kigashobora gushigikirwa n'ibindi bihugu
bwana Ndikumana nta utemera ko ibyo bibazo bihari inkunga igihugu cyabonaga ziva hanze nyinshi zarahagaze izindi ziragabanywa nanone hari abashobora kuvuga ngo ni nayo mpamvu leta yafashe icyo cyemezo cy'uko abarundi ubwabo bagomba kwishakamo ibisubizo by'ibibazo
uyo mugambi niwe ari mubi kwishakamo ibisubizo by'ibibazo mugambi wawe kurondera inyishu y'ibibazo dufise hano mu gihugu twicaye hamwe tukabyiyumvira tukabifashanya cyari byiza kandi namye ndabivuga kuva mu ntango ariko ingene bigenda ugasanga akagwe gatoyi k'abantu kagomba kwiyumvira abantu bose ibyo nibyo bitameze neza ku buryo bishika naho usanga amategeko nk'ibyirizwa shingira ariko araho nyangwa nje rero tudaheza ngo dushigikire kuko nimba turabashinga amateka turi hajya kugira ngo dushigikire kw'amategeko dutora ajya mu ngiro kakubahirizwa turi hajya kugira ngo dushigikire ibwirizwa shingiro rya Repubulika yacu ko ryubahirizwa urumva rero turi ko turerekana impungenge n'amakenga nta kibi kirimo kandi ntituba turwanije ko abantu badashobora kwifatira ibintu byabo mu minwe ariko tuba dushaka gukebura kugira ngo abantu bafate ibintu byabo mu minwe mugabo bubahirije amategeko igihugu kigendera ko kandi babanje kuraba n'ingene ibintu biriko biragenda mu gihugu kuko abantu bashonje bavuye mu bukene ukabaka amafaranga kabiri urumva ko naho nyine utaburi kurabafasha ikintu kinini.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turimo kuganira ku rwandiko rwanditswe n'abadepite mu nteko ishinga amategeko yo mu Burundi bahuriye mu ihuriro Amizero y'Abarundi bagaragaza ko badashyigikiye icyemezo cya guverinoma y'u Burundi cyo gukata ku mushahara intwererano y'amatora icyo basanga ko bishobora kuba bikorwa ku ngufu. Kuri telefoni turi kumwe na bwana Pierre Celestin Ndikumana ayobora itsinda ry'abadepite bo mu Mizero y'Abarundi mu nteko ishinga amategeko akaba numwe mu bashize umukono kuri urwo rwandiko. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Jean Paul Wirweneza.
Wirweneza.
Uri hehe?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Cyane nagira mbanze ndeshuze mushikiranga ndi yo hagati mu gihugu. Ijya ntererano ntabwo ari ugushaka. Jewe ndi wazo katwa umushahara. Iyo ntererano nkabimushaka kandi najya nongere ntere inkunga uwo mushinga mateka bo bukumbe nuko batwa bavugira bagatita n'ubudahangangwa twese twoje mu mabara tukiyamira iyo ngingo ariko turazi yuko uwo bigira niyo raraho niyo rarapfuye nagira mbaze nuko ubutegetsi wa leta atabaye hagufi mbere ko igihe umukuru w'igihugu yugurura icyo gikorwa cyo guterera amatora kweri yatanze amakonte ubishaka adojyana kwa amafaranga yo guterera amatora bangahe bo barajyanye amafaranga yabo ku makonti nagira mbere umushinga mateka turazi ngo bariko barakora bitubura kubabera kibi ariko niyemeje kugwanira ateka kamwe gihugu no kuvugira abanyagihugu izo ntererano ni izo ku ngufu nazo dushaka. Murakoze.
Urakoze Jean Paul. Impamvu tudafite uhagarariye leta muri iki kiganiro nuko ahanini kibanda kuri urwo rwandiko abagize inteko ishinga amategeko bahuriye mu ihuriro Mizero y'Abarundi bandikiye umukuru w'inama ishinga amateka tukaba twifuzaga ko batubwira mu buryo burambuye ibyari bikubiye muri urwo rwandiko banditse. Reka kuri telefone dufite na Oscar Wirweneza.
Wirweneza.
Uri hehe?
Ni mu Kirundo.
Ikibazo cyawe?
Jesse kibazo akuru ni intererano kuko ubwo rwandiko abashinga amateka bahurukiye mu runani ya Mizero y'Abarundi nararubonye kandi ndavye nasanze ibyo basaze ari ibyo umuntu wari wese yogira avugira yoshikirize. Murabona yuko rujya rwandiko ija ordonance conjointe y'abajya ba ministre babiri basohoye harimo ukwivuguruza hamwe bavuga no guterera kugushaka mugaba bakacakiraho ni ibyo umuntu azoterera no kuvuga uko umuntu n'utazabishaka yafashwe ku nguvu rero ndiko ndaraba mbona mengo ubwo rwandiko urabye nk'umugwiye w'abasingamateka nk'uyu urinze ufata akanya ukandika ibintu nkabijya ahantu kuvuga yuko hariho aba hariho abantu benshi batarose aho bavugira kugira ngo bagire ico bashikirije kuri ibyo baba bavuze ariko bajya baserukira abantu bagaserukira abanyagihugu no kuvuga yuko babumvirije ibivugwa hijya no hino mbere bagatumwa no kutwebwe twashaka dushikire abo bashinga amateka kuri ugo rwandiko bashikirije kuko no rwandiko rwerekana yuko baserukira abanyagihugu muri rusange.
Urakoze cyane bwana Ndikumana, hari icyo uvuga kuri ibyo cyangwa se kuri zo ntererano za Jean Paul na Oscar?
Yego, no bashimira kuko ndabona ko batanze intererano ntibabajije nibibazo. Gusa uyu Jean Paul yacishijemo kuko abeshuje kuko atari ugushaka natwe twaderekanye kuko ni nacyo Oscar agarutse ko nkubu dukora n'imanza washaka tugiye no mu by'imiryango uravuga uti ndafise bariage reka nsohore invitation urayitanga hariho abakwitaba hariho abatakwitaba hariho abaguterera hari n'abataguterera kandi abaguterera ntubabwira uti ndaguhaye invitation ubu rero uzoca unterera ibihumbi ijana oya ntibishoboka ugushaka k'umuntu kuva kugushaka kuko abona akamaro n'agaciro aho ibyo bintu hama Jean Paul yacishijemo ati twese niko tubibona mugabo ntaho dufise tuvugira nicyo gituma twe tuvuga kugira ngo abadutoye abadushize aho badushize tubavugire dushikanijwe ryabo. Yacishijemo ati woja nko mu ibarabara iyo bapfuye nibaza ni ikibazo gikomeye ni ikibazo cy'ubwisanzure mu bijyanye na demokarasi abantu bategereza kuronka ingene bashikiriza ibyiyumviro byabo muri ubu buryo cyangwa buriya mugabo bidashoboka urumva haba hari hagahaze mu gihugu ari navyo bimwe bimwe ushobora gusanga bidukwegera no kudashigikirwa n'amakungu ibyo rero n'ibibazo kumbure umwe n'uwundi mu babijeje bashobora kubitorera umuti bashobora kwama bariko bariyumvira ko gusa yacishijemo n'amakenga ati mugabo ibyo muriko murakora bishobora kubabera bibi oya twebwe turazi neza yuko hari ibanga dufise n'icyo abanyagihugu badutumye ibyo rero hanyerera huma haba haduga canke haba hamanuka mugani w'abandi tuteza kubikora tuteza gushikiriza ibyiyumviro tutiriyumviye ngo dushobora kumererwa uku canke kuriya.
Hari n'abandi batwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio yacu. Etienne Nsanzamahoro yagize ati none ko tubona ko amakungu atagitanga intererano ku gihugu cyacu ari nkawe arongoye leta ngo wo bigenze
nubanza nkigi gituma abantu bantaye nkigi gituma batakidufasha arije ndongoye igihugu ngo ari mabanga y'igihugu nico nohera ko hanyuma maze kubona kwikosa ije ryavuye ko noheza ngakosora ibyo bintu byose banyagirije hanyuma nkarabaho ruva mu kirundi turavuga ngo iki gikore turabaho ruzomba no kuvuga wewe ibyo bariko barakwagiriza canke ibyo muriko burapfa ukabikora hamukaheza ukaraba mu nyuma mbonye rero atakivuyemo niho noheza rero nkavuga ntireka mbungurundi nje mu gihugu mvugane n'abantu bose duteza kuvugana abo twita les partenaires politiques financiers amashirahamwe abanyepolitike imigambwe tukigira hamwe ingene icyo kibazo cyogenda ivyo rero yo ntahura bariko barabaza ibyo bibazo jewe nuko nobigenza nubanza nkamenya amahera ndondera hama nkamenya ingene ndayarondera mu nyuma sino cacisha ngo uvuge ngo reka tugerageze ngo amezi atatu aheze ngo tuzoca turaba ngo amezi atandatu ngaheze ngo tubonye ngo yakwiye ngo duce duhagarika oya mu bisanzwe ibintu bijyanye n'ingene igihugu gitunganywa bikorerwa kucyo bita planification umuntu arategura akabipanga neza hama akabikora.
Pierre Celestin Ndikumana uyobora itsinda ry'abadepite mu mizero y'abarundi mu nteko ishinga amategeko ndagushimiye cyane kubwa kanya waduhaye kugira ngo tuganire. Urakoze cyane.
Nanjye ndabashimiye ko mwantumiye kugira ngo nshobore kugira icyo shikirije.
Ndagushimiye Edi Rwema, nshimiye kandi n'umutumire w'uyu munsi ndetse n'abanywanyi n'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika baterefoniye bagatanga ibitekerezo bagatanga ibyumviro bakabaza hano i Washington. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.